Nzamba.
Nzambira samirana.
Kajyo Nzamba gateka kawe turabaye kaze mu makuru twabateguriye ayo nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikwirikira. Mu makuru watanye n'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, umukuru w'igihugu cha Congo iharanira intwaro rusangi ngo arashaka ko ibihugu bibanyi bibana mu mahoro, akaba ariyo ntumbero yatumiyemo umugenzi we w'u Burundi. Murano makuru muraza gukurikirana umwihwezo mushakashatsi muri politike hamwe n'icavuye mu mubonano abakuru b'ibihugu bagiraniye. Umukwajanye n'ubutunzi, ingingo yafashwe ni banki nkuru y'igihugu ko ata amafaranga y'agaciro azosubira guhererekanwa hagati y'abantu mu Burundi. Ibanki nkuru idatanze uruhusha ngo n'ingenge ifatwa mu ntumbero y'uko ifaranga ry'u Burundi ritazimangana uretse guta agaciro gusa. Ababyeyi barereye ku ishuri nshingiro rya Kidasha mu ntara ya Ngozi basaba ko umuyobozi w'iryo shure yashurashoje umunyeshure akamutera inda ngo yofatwa agahanwa. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mukanyisa se ntimuje kure.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Nasubiye kwa ikaze kuri mikro muri kumwe na Jewari Sakimana. Aya makuru tuyahere mu makuru ajanye n'umutekano muke. Hari kiziga cy'umuntu w'umugabo catoye kumuhinga mwo kuri uyu wa kabiri ku mutumba Ruziga wo muri komine Rugombo intara ya Cibitoke. Amakuru avaho kuri uwo mutumba akavuga ko uwo muntu atamenyekanye. Umukuru wa zone Cibitoke ahatoye ikiziga akaba yaciye ategeka ko ico kiziga gihambwa vyihuta uyu munsi nyene. Abanyagihugu bakaba bemeza ko uyo muntu yagandaguwe, bagasaba ko abakora ubwo bwicanyi bomenyekana bakanashengezwa mu butungane. N'inkuru tubaza Vanessa Muhiteka.
Ico kiziga catowe ku ibarabara rya 11 ku mutumba Rusiga muri komine ya Rugombo mu ntara ya Cibitoke. Amakuru ava muri ico gice avuga ko ababonye ico kiziga ubwa mbere ari abarimyi bari bavuye mu mirima y'ipama, maze bategwa amakenga n'umunuko mwinshi hamwe n'isazi zibonekeza muri ico gice. Bavuga ko begereye basanze ari ikiziga cy'umuntu w'umugabo mbere catanguye no kononekara. Uwo mugabo yishwe aboshe. Abo barimyi bavuga ko yaboneka ko ibikomere byinshi mu mutwe. Bamaze guhamagara abajejwe intwaro muri zone Cibitoke barahashitse. Umukuru wa zone Cibitoke yaciye ategeka ko ico kiziga gihambwa, agasigura ko nawe nyene yaronse itegeko kubamukurira. Uwo yishwe ntiyamenyekanye. Mu makomine ya Buganda na Rugombo abanyagihugu baratewe umutima uhagaze n'ibiziga biguma bitogwa, na cane cane ku gice giherereye ku ruzi Rusizi. Basaba ko hoba amatohoza kubakora ubwo bwicanyi, bamenyekane hanyuma bashengezwe imbere y'ubutungane.
Umwariteka urahagaritswe umutima n'ubwicanyi, inyuruzwa n'ifatwa ridakurikije amategeko rimaze iminsi ryibonekeza mu ntara zitandukanye z'igihugu. Amabi akoregwa ahanini abatavuga rumwe na leta. Kubwa Ashen niko yagize arongoye iryo shirahamwe ngo umukuru w'igihugu arakwiye guhagarika ubwo bwicanyi n'ibindi byaha abarundi bakoregwa kugira ngo imvugo yiwe ijane n'ingiro. Tega amatwi Ashen niko yagize.
N'icyekana ko novuga twarenze uko uri kurumva amajambo ya Marika aravuga hirya no hino bavuga yo mukuru w'igihugu ndetse n'abandi bakorana, bavuga ko mu gihugu amahoro ari umusesekara, umutekano ari wose, aracyakagira mu kibayirijwe mugabo ugacibona aba bantu birirwa barabirirwa ku munsi ku munsi, abandi bahagaritswa gatatu itatu tukatwizira mugabo urabye kusubira inyuma turaba tukagaruka mu iteka. Nta gitangaje kirimo, nta gitangaje kirimo kubera ko muri iyo myaka ishize abahora bakora ibyo bintu ariyo novuga bakurikije amategeko bahawe n'abandi ubu niyo bayatanga ahantu bakubwira nk'umushikiranganzi ageze umutekano mu gihugu. Murabyo yuko muri iyo myaka byavuga ko abantu benshi banyirijwe bakicwa bicwa nawe, ubu rero niwategeka ntategeka umuntu aba yatayumvira ati nibyo ubu byohinduka gute vawe uri bikwiye yahora akora ndetse mbere ashobora kuba yakora hawe n'amategeko n'abantu yari wayatanga. Ibyo utangaza rero bubwigiritwara bw'umutekano umuntu ariho hari nacyo gituma tugira tuti nyabuna umukuru w'igihugu yarakwiye kukubita agashi akava mu majambo akaja mu bikorwa. tukavuga izuko mwanya wose yamanika aravuga amajambo meza amajambo nuvuga atuma icyizere ku bantu mugabo bakamwanyirizwa bicwa bahagarika gukata kitaki kigira ati rero by'ukuri umukuru w'igihugu yarakwiye gushyira mu ngiro amajambo avuga akava mu majambo.
Amakuru ajanye na gatega k'abana hari umuyobozi w'ishure yagirizwa kuba yarashurashuze umunyeshure aho ni muri komine Kiremba intara ya Ngozi. Umuyobozi w'ishure nshingiro Ecofo Kidasha yateye inda umunyeshuri yiga mu mwaka wa gatandatu kuri iyo shuri nyene nk'uko amakuru ava kuri iyo shure avyemeza. Ababyeyi b'uwo mwana basaba ko uwo muyobozi yohanwa. Inkuru ya Trifine Kaniwabo.
Uwo muyobozi w'ishure ritoya rya Kidasha yitwa Liver Mpawe nayo amakuru ava mu bakozi bo kuri iryo shure avuga ko uwo mwigeme yatewe inda afise imyaka 16 aba ku musozi Kidasha. Abavyeyi bakababazwa cyane n'uko wateye inda uwo mwana ari warashinzwe kumukingira no kumwereka inzira nziza. Liber Mpawe nayo yagirizwa kuba ariwe yateye inda uwo mwigeme ariko arakorana n'umuyobozi w'indero muri komine Kiremba kugira ngo icyo cyaha gifukapuko nk'uko abajejwe agateka kazi na muntu mu ntara ya Ngozi babyemeza. Yoba ariko aranasaba ko umuyobozi w'indero muri komine Kiremba yomuhuza n'abavyeyi b'uwo mwana kugira ngo abafumbatishe hanyuma babihebe. Abavyeyi b'uwo mwana ariko basaba ko yoshengezwa mu butungane agahanwa vy'akarorero. Uwo muyobozi wa Ecofo Kidasha cyo kimwe n'ujejwe indero mu ntara ya Ngozi ntitwabaronse kuri telefone. Ariko umuyobozi w'indero muri komine Kiremba avuga ko ariko aragira itohoza kubona ko adashobora gutora kuri telefone uwo yagirizwa kuko ziguma zizimije bituma icyo gikorwa kitamworohera. Ngo yarandikiye abamukurira atavuze abari bo hamwe n'abajejwe intwaro abibamenyesha kandi anabasaba ko bomufasha amatohoza hanyuma ingingo bijanye zifatwe.
Umakuru wajanye n'ubutungane naho gufungwa ubuzima bwiwe bwose no kuriha indishi y'akababaro ingana n'amafaranga miliyoni 30 ku muryango usigaye nibyo bihano Sentare Nkuru y'igihugu ya Ngozi yaciriye umugabo yitwa Ferdinand Maroregwa wo ku mutumba wa Kiremba komine Kiremba intara ya Ngozi. Hakaba hari mu ntahice se kibiriraho yo kuri uwa gatatu aho yagiriwe n'icaha cyo kuba yarishe umukenyezi wiwe Generoza Chimaye yabiteguye mu kumucumita imbuga itanyinshi mu bucagucagu bwo ku munsi wa mbere uheze. Icaha uwo yagirizwa atigeze ahakana nyene kwagirwa n'icaha akavuga ko yapfa n'uwo mugore wiwe amatungo y'umuryango. Uwo mukenyezi yishe ngo yarigaruriye amatungo amwamwe inyuma y'uguharikwa n'uwo mugabo. Iyo ndishi yaciwe ikazohabwa abana batatu yari yarabyaranye n'uwo Generoza Chimaye. Mukamenya ko uwo mugabo yari afise abagore 4 n'abana 14.
Inzamba
radio Inzamba dutandukire amakuru ajanye n'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu. Inyuma y'urugendo rw'umukuru w'igihugu yagize mu gihugu kibanye ca Congo yaranira intwaro ya demokrasi, ingingo zitari nke zarafashwe n'abo bakuru b'ibihugu ko ari babiri. Muri izo harimo gukomeza imigenderanire myiza hagati yabyo, guhanahana ibidandazwa, kubaka neza amabarabara ahuza ibyo bihugu, hamwe no gutuza imigwi y'abarwanyi ikorera mu gihugu cya Kongo iharanira demokrasi. Ibyafunditswe tubibaze Beni Akiserakana.
Muri urwo rugendo rw'akazi rw'iminsi itatu abo bakuru b'ibihugu barashikirije ingingo zitari nke zigiye gushyirwa mu ngiro. Muri zo ngo bagiye gukomeza imigenderanire hagati y'ibyo bihugu, ngo bagiye gushimikira cyane cyane ku migambi ihambaye izotuma hakorwa ibikorwa by'iterambere, ubudandaji, ukubaka ibiraro n'amabarabara bihuza ibyo bihugu, uguteza imbere uburimyi mu kiyaya cya Rusizi, ugushyira amatara ku ibarabara Bujumbura, Uvira, Bukavu na Goma. Ngo bazokomeza imigenderanire kugira ngo imigambi yose ipfunditswe ije mu ngiro. Ku bijyanye n'akarere, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemereye w'igihugu cya Congo kwa zogiri cha terere ye kugira ngo Kongo ihamye ya demokrasi chinjira mishira hama gibi hugu vya Afrika y'Ubuseruko wa Kongo nawe yemerera mugenzi wa Burundi kwa zo mufasha kwinjira mishira hamwe SADC iyindi ngingo ihambaye bapfunditse n'ukugwaniriza hamwe imigwi yitwaje ibigwanisho ikorera ku butaka bwa Kongo no gukurikiranira hafi ibijanye n'umutekano ku mbibe ibyo bihugu bisangiye basavye makungu kugira ico aterereye mu kurondera umuti w'ingorane hadakoreshejwe ingufu mu bihugu birangwamo umutekano muke hagahungabana hagateka kazi na muntu basavye kandi amakungu gufasha gukura ibigwanisho mu banyagihugu hisunzwe intumbero yafashwe yo gushika mu mwaka w'2030
gukorana n'ibihugu bibanye byose by'akarere k'ubuseruko bwa Kongo niyo ntumbera President Felix Antoine Tshisekedi kugira ngo ashobore gushika ku mugambi wiwe wo gutuza imigwi igwanira muri ako karere ibyo biri mu mwihwezo wa Trezor Kibangura umumenyesha makuru akaba n'umushakashatsi mu kigo cya kaminuza y'i New York kigira ivyigwa ku gihugu cya Kongo Centre d'études sur le Congo de l'Université de New York Trezor Kibangura avuga ko urugendo rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye Kinshasa ruje rukurikirana imibonano yabaye hagati ya Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi na Paul Kagame w'u Rwanda hamwe na Yoweri Kaguta Museveni w'u Buganda gufatana mu nda kw'ivyo bihugu ku kibazo cy'umutekano ngo nibyo bitazokoroha nk'uko bisigurwa na Trezor Kibangura asubirwamo mu Kirundi na Jacob Sibomana.
En fait, depuis son arrivée au pouvoir, le président Félix Tshisekedi avait vendu une
Mu bisanzwe kuva ashyite ku butegetsi, président Félix Tshisekedi yerekanye ko ashaka gushyiraho politiki yo kutiyugarana. Muri iyo ntumbero umuntu yubona mu rugendo rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. No mu karere k'umuryango w'ibihugu by'ibiyaga bigari, aho usanga imibanire idashemeye uravye u Burundi n'u Rwanda cyangwa Uganda n'u Rwanda. Kongo yishaka ku mubano buba mu bijya hagati y'ababanyi mu buseruko bw'icyo gihugu. Nico gituma Félix Tshisekedi ariko akorana na bose baramubonye mu minsi iheze ari kumwe na Perezida w'u Buganda Yoweri Museveni aherutse no kubonana n'u Rwanda Paul Kagame ubu naho hari haramukiwe Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ariko mu gushaka guhobera bose bizohava bigora umukuru w'igihugu cya Kongo gutera intambwe cyangwa gushika ku ihangiro yiwe yo gushyira mu ngiro integuro yiwe ya politiki y'umubano mwiza muri kano karere aho niho hari ikibazo kwa Perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi gutorera hamwe inyishu y'ikibazo cy'umutekano ibihugu by'akarere bibanje gukorera hamwe ifatanye nyemundo. Vota yatwibutsa ko Tshisekedi yashaka gusaba ko hoja hibiro ya gisirikare zokorera hamwe mu ntumbero yo gutuzigwa abagwanyi baba abanye Kongo cyangwa abanyamahanga bahungabanya umutekano mu karere kuze ruko rwa Kongo ariko ibyo ni byabaye bigishoboka kubera imibano y'ibyo bihugu itari yifashe neza. Ku bijanye n'ubutunzi turaza ugushaka kwinshi kwa Perezida Tshisekedi ko gushinga akarere ka Afurika mu guhanahana ibidandazwa be n'injira rya Kongo mu muryango w'ibihugu bya Afurika y'Ubuseruko EAC. Muri make rero inyungu za Kongo ni ukubanza gushyira hamwe ababanyi bose mu karere k'Ubuseruko ibyo navyo ni byoroshe.
Dans le même bateau tous ses voisins de l'Est. Le pari est donc difficile.
Mu makuru ajanye n'imibano abanyagihugu bo ku mugwa mukuru wa komine Buganda mu ntara ya Cibitoke baridogeshira hamwe itanga umuyaga nkuba n'amazi Regideso bavuga ko iryo shirahamwe ryabimye amatara kandi bafise amafaranga yo kuriha. Inkurikizi ngo nuko igice kinini cico gisagara kiri mu kizime. Inkuru dushikirizwa na Blaise Nijimbere.
Bice biri mu kizime ni Kansere Adela hamwe n'igice kiri hirya gato ya Stade Runani. Igice kiri munsi y'ingoro y'umugambwe Saint David nacyo nyene ubu nikigira amatara. Aho ni muri zone Gasenyi ku mugwa mukuru wa komine Buganda. Bamwe mu banyagihugu ba muri ibyo bice bya komine Buganda bavuga ko ishyirahamwe Regideso ritanga umuyankuba ryawimye kandi batabuze uburyo bwo kuwishyura. Icyagiye kubyunyura ni uko abanyagihugu bahaye umuyankuba ababanyi babo babatwaye amakonteri inzu zitagira umuyankuba zica ziriyongera. Abo banyagihugu basaba iryo shyirahamwe kubarosa amatara.
Tukivuga ko ari imbyeyi bifata inkingo zibereye kugira ngo ibisagara byose bishyirwe mu mapoto amakontera atangwe hama uzobirenga ko abari bahanwa ariko turategeko umwanya bataragwiza amakontera ngo bataragwiza amapoto turategeko ribereye bangiriye kugira ngo abantu bagume mu mwijima Regideso bande yitegura itanga amapoto ku buryo uzogenda kugura kontera azotaha ikahanye kugira ngo hose bave mu mwijima bajye mu muco
Abanyagihugu ntibumva igituma basabye inshuro nyinshi amapoto ya regidezo kugira ngo bayashiririze hafi, ariko iryo shyirahamwe riyashyira ku ruhande rumwe. Basigura ko badatahura impamvu amatara yohabwa uruhande rumwe kandi rubamo abantu bake cyane. Inkuru ikidini nyinshi kuko ibyo bice byakuwemo amakonteri hamwe n'insinga biri mu kidime. Abanyagihugu bakaba bafise ubwoba ko hashobora kugwira ubushima bwo mu ijoro. Ntiturashobora kuronka umuyobozi ajejwe igisata cy'umuryankuba muri regidezo kugira atange umuco ku bibazo by'abanyagihugu.
Amakuru twabateguriye tuyarangirize mu makuru ajanye n'ubutunzi ahishiramwe parseme rishimwe ngo yafashwe n'ibanki nkuru y'igihugu ahisaba ko ikoreshwa mu Burundi ry'amafaranga mvamakungu mu bijanye n'amasezerano irihwa ry'ibidandazwa n'akazi bitacemewe. Poste Ndikumana arirongoye ati iyo ngendo izofasha cyane kugira ngo ifaranga ry'u Burundi ntirite agaciro nk'uko byabaye mu bindi bihugu nka Congo icitwa Zaire na Zimbabwe aho amahera yabo hageze igihe ntasubire gukora. Kurikira Foster Ndikomana.
Banki Nkuru y'Igihugu yashikirije ni ibintu byavyumvikana rimwe rimwe kuko mu bisanzwe aya mafaranga dukoresha nayo bita monnaie fiduciaire afatiye ku cizere cy'iryo faranga uri kurakoresha. Hanyuma kandi iryo ifaranga ry'igihugu niryo riba rikoreragira icyo bita moyen d'échange gufasha ibijyanye n'urudandazwa mu gihugu hagati. Urumva rero byarakunze gushika nko mu bihugu mu bibuka bya Zaire kera amahera ya Zaire yataye agaciro abantu basize kuyizera ugasanga abantu bose bashaka gukora urudandazwa mu madorari mu mahera yo hanze kandi bari muri Congo nyine. Ni ibintu bigware kugira bakingire icyo bita confiance y'iryo faranga icyo riba ririkorera akora mu bijyanye n'urudandazwa. Ariko urumva uri ingenzi je mu Burundi uzana amadorari nyine mbwayo madorari ukiyajyana kuyavungisha. Mugabo cyo ashaka kuvuga n'ubwagatsi naho buri ngizwa amaze gushika ha mu Burundi ntucuga umukoresha ya madorari nko kunyugiye ngiye gusima ku isoko gukoresha amadorari ngiye gusima n'ibyo bashaka kugira bakingire icizere cyuko ifaranga ry'u Burundi ariryo ribandanya rikora ibijanye na moyen d'échange nuko uruja n'uruza rw'ibidandazwa babikorera akora kuko hari aho ibihugu byarengeye ugasanga nko muri za Zimbabwe ugasanga amahera yawe ntakirika akora ugasanga n'umuja kuva amahera yawe ntakirika akora ugasanga inzu yawe ryahindutse ibikoreshwa bisanzwe n'uwo muntu aba agiye gusuma mu isoko. Ibyo rero nibaza ko ari ibintu bisanzwe kugira bagaruke ku nyonka bene izo.
Nikuru ya mwihwezo w'umuhinga mu butunzi Foste Ndikumana turangije amakuru twariko turabashakiriza. Ndashimiye mwebwe mwese mwariko ngo mwadutega biri. Arisa Kimana ndabifurize kandi kororanirwa ahiwanyu naho ubutaha.